chenda bang anting asito bola kweba kaye obofana nyine kuba nganegeza mawe tambulai no mulungi kwemanyo bulungi bongo nyumide mukadali no budefu bulina mutima gu kuve no mumusai obone nyeshongora buzima nimuhimbiza yebarelu gaba agatimani kanje hori tine tine mawe mbedi dali. I can't believe it is over now. Yo ya, yo ya.
Batini kwetenga Nomu kwa kukukora na mani tana baby to tetenge Echore linde misho pile nechawe Ndiyo wawe Tutio tuture ture tini wanja liona kuya weria yokunda Noma nyaru hanga kankunda nomunda kantora na mungo wawe Jerizoba kulteka teki waka kutora na ngubo wanje Ebya we ni byo byanje niwe wanje nizoba nawe yoya yoya nizoba nawe yoya yoya nizoba nawe yoya 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 nizoba nawe yoya yoya
ubwo ninye shongora buzima ni muhimbiza yebarero Agati mani kanje hori tine chine mawe mbedi dare
No manyaru hanga kankunda no munda kantora na mungo wawe
Jerizoba kulteka teki waka kutora na ngobo wanje Ebya we ni vyo vyanje niwe wanje
It's your day. He's over there.